Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika aha Washington DC muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda muri Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho muratwumva atankomanzi kuri FM zitandukanye ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Facebook Instagram Twitter na YouTube ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku nshuro ya mbere Burundi bwararonse ubwato bunini butwara abantu n'ibintu bukorewe muri ico gihugu ubwo bwato bwitwa MV Musumba A canke rimwe amazi ya mbere bwagiyemo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bwagiye muri ayo mazi ku munsi wa kane higenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatanu buvaho bwakorewe muri commune Kabezi mbujanwa mu kivuko gikuru co mu gisagara ca Bujumbura ubwato MV Musumba A buzoguma kuri ico kivuko kugera butanguye ibikorwa vyabwo nyezina nkuko tubibwirwa n'abari mu ishamwe ryakoresheje ubwo bwato muri isanga rino munsi twabatumiriye Elvis Hatungimana ari mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa ku munsi wa mbere gushika uhere imigambi itandukanye yabwo rero arayizi Elvis Hatungimana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage kuvya MV Musumba A
murakoze Diane nahazwe murakoze cyane
nuko rero uratutwara gato kuva ubwato MV Musumba rimwe canke MV Musumba A mwabwise mu Gifaransa mushize ko A bwiyumviriwe gute bwatanguye kwiyumvirwa ryari
ubwo bwato bwatanguye kwiyumvirwa mu 2019 2022 niho kwiyumvirwa mu nyuma bagerageza kubisha mu ngiro ya tubishyize mu ngiro harimo ibintu byo gutuma ko ibikoresho bidafata umwanya mutoyi mugaca mwibuka neza muraje mu 2020 na kiya kiza COVID-19 byari byoroshe tuca dutangura kubwubaka mu 2021 mu kwezi kwa gatandatu ubu rero akaba ariho dushoboye gushyira mu mazi
umuntu atarabona ubwato Musumba MVA turamutumiye aje kuri urubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu aburabe twashize ko video twabihawe uruhusha n'abanyene bwo ariko Elvis nk'umuntu ariko aratwumva ashaka kumenya ati Musumba gusa gute bungana gute ugenekeranije busa gute
ubwato MV Musumba A burera buriko ikimenyetso buranditse ko MV Musumba A nk'uko ije kubivuga bukagira na couleur ya gris ko nabivuga hama ni ubwato bunini cyane ni ubwato binini ugereranije n'ubwato na animal arudufite ngaha ku kiyaga cya Tanganyika. N'ubwato buzaba bufite ubushobozi bwo gutwara ibidandazwa bingana birenga 1,600 atari gushika nko 1,800. Murumva yuko ari ubwato butari buto ugereranije. Cyo kwibaza n'ubundi buryo twahora dutwaramo ibidandazwa ngaha ku kiyaga cya Tanganyika.
Nuko reka ndaza kugaruka gato ndakubaze ibindi bitandukanye ku kungene wobandanye tugenekeranyiriza ubwo bwato, ariko kugira ngo sinisangize ijambo mbanze nakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise utubazo bakubaza. Turahera kuri Richard. Richard, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Uherehe Garisha.
Ni mutaka cha Bujumbura.
Akabazo kawe ku bwato MV Musumba A. Akabazo Karishara Elvis.
Murakoze cyane Risha. Ndakengukiye cyane ku kibazo mubajije. Ubwato bwaragiye mu mazi nibyo, ariko ntiburatangura gukora, ariko vuba cyane buratangura gukora. Kubera hariho ibikorwa by'ibanze kubusabira impapuro zemera yuko bushobora gutwara ibidandazwa. Harimo ibintu byinshi, harimo amasiranse, harimo amasertifika atandukanye. Mugabo twizera neza yuko bitazomara igihe kirekire. Ndizera neza yuko vuba cyane, vuba ko ubwato bwacu aribwo bwanyu buzatangura gutwara ibidandazwa na kukiga cha Tanganyika.
Urakoze cyane. Twakire na Eloge. Eloge, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Alo,
ikaze Eloge, uherereye
mufuka cha Bujumbu.
Akabazo kawe kwa Elvis wo mu bwato MV Musumba A.
Kibazo cya mbere naganda mubaze. Ubwato buzaba bwerekeye kujya muri East Africa cyangwa buzogenda no mu bindi bihugu. Akabazo ka kabiri ni byiza kandi birahemeye ko na mu Burundi turafite ubwato twikoreye. Niye migambi projet d'extension ariko barategura kugira apare y'ubwato aboneka izindi mu aide de placement ntabwo ayeriyene nayo nyine ikore kubikoresha nyine twe nyine twiguriye mu Burundi tutayinze gutira nico n'ikindi kibazo nari nshise.
Yego, urakoze, ugira umunsi mwiza.
Urakoze nawe.
Yego, Elvis, utubazo twa Eloge i Bujumbura.
Ndagushimiye cyane Eloge. Ubajije ikibazo cyiza cyane, ubaza yuko ubu bwato buzokorera muri East Africa cyangwa ibindi bihugu bushobora gukoreramo. Nagira ntangure ntange umuco gatoyi, kuko ubwato ni bukorera mu mazi. Bukorera mu mazi ni ukuvuga yuko buzokorera ku kiyaga Tanganyika. Buzokorera na cyane cyane mu bihugu ikiyaga Tanganyika, urabye u Burundi, ukaraba na Tanzania, ukaraba na RDC na Zambia. Nibaza yuko ari byo bihugu biri hizahandira Tanganyika. Ubwo bwato niho buzokoresha. Ariko hejuru yuko bukorera ngaho, murazi yuko ibyo bihugu bifite amapo. Navuga yuko ayo mapo arabikugira ibivuko, arabikugira ibice bitanga ayo marchandise mu bindi bihugu byegereye. Bisigura ko ibidandazwa bivuye muri Zambia, ibidandazwa bivuye muri Republic Democratic du Congo, bishitse ibujumbura hariho ubushobozi ko bushobora kuva ko ibidandazwa bishobora kuva ibujumbura kaduga mu Rwanda ikagenda mu Uganda bigiye n'amakamyo nkaba nibaza yuko ni nayo mpamvu ikomeye nibaza yuko hariho n'umugambi wa leta mwiza cyane wo kwagura igisagara cya kivuko cya Bujumbura ego
akabazo kakari
ama kubijanye n'ibintu bya projet d'extension twebwe gushubunya ngaha ku kiyaga cya Tanganyika na cyane cyane ngaha ku kivuko cya Bujumbura nta ngenzi nyinshi zihari zigenda mu bihugu Zambia muri Republic Democratic du Congo muri Tanzania baciye mu mazi nagira ndabamenyeshe yuko ubu bwato bwacu ni ubwato nubwa buri mix bujya gutwara abantu bwongere butware ibidandaza ariko icyo buzotwara nyamukuru ni ibidandaza kugira yuko n'umuntu azakeneye kuja muri Zambia akeneye kuja muri Tanzania cyane cyane kuri Kigoma turashobora kumufasha muri ubwo buryo icyo nkaba nibaza yuko hari ibibanza byiza biteguwe muri buno bwacu kugira abantu bashobore kugenda banewe neza gushika urugendo rwabo rurangije
urakoze cyane Elvis duce tugusaba turumva ijwi ry'imashini inyuma yawe rikunze ukayimutinga canke ukabura izimije gatogera ntibigume bitugaruka ko uzokoze twakire na Jean Mugisha ku yindi murongo wa telefone Jean Mugisha ikaze ku ijwi rya Amerika uhererega Mugisha
Zambia Rusaka
ngira ngo musumba izo bashikira bukebuke akabazo kawe kwa Elvis
naho ko ni cyane ngomba budiso aho hari kutona ngomba mvuga huko yeye ngomba umutama nyene Elvis ngira igende iki gihugu cha Zambia ndakibaye mu madozi ngende zitari heza mu Burundi nino urabye urugendo dufata urugendo rwo kuva ino tukiciye n'imodoka tugaca muri Tanzania ni urugendo rw'iminsi ari munsi y'ine kandi ni urugendo ruba ruhije iyi rero mu Burundi hari hasanzwe ubwato bubya Congo bwashobora kuzana abantu muga benshi baca mu Kinyegero bakava aho bita Impurungu Zambia bakaca baca muri Congo bakubukira ubwira kenshi baca bajya bukira mu Kitoki niho baca bajya bukirumba Kinyegero ntiba ari ibintu byemewe n'amategeko rero kuko cya bugumba dena hakiye muri hari deni business naho nyine twaje rya cyo mategeko desi nzi ko aba ma FC ruhusha cyane abantu ko bafata ingendo za Zambia mu Burundi nagoma ndavuye ko ngira niburi buri ku munsi abantu babarenga nka 1000 bafata urugendo rwa Zambia no mu Burundi era abantu sinzi ko baba barabindiye ko bagasaba uruhusha ko twara abantu kuko ni benshi ni njye bareme nk'igihumbi ku munsi agiriginge yego rero niteka kuri twebwe ahubwo kuri urugendo twaba dufata dukaca Tanzania n'ahantu hagoye urara mu mashyamba mugirara muragenda nisi urugendo w'isefu muri make rero nashaka aduha umuco hama ndanakeze n'igihugu cy'u Burundi kuko niteka ngira twateye
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia mbe uri muri Lusaka
ndi sante nyine mu Lusaka
ndi urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia
ego
Elvis akabazo ko muri Lusaka Zambia arakumva
murakoze cyane twarabiyumviriye ko cyane twariyumviriye ku Elvis iza ngaha ibujumbura zija mu bihugu duhana ihano bibe na ikiga cya Tanganyika ni nacyo gituma twashyizemo icyo gisata cyo kunguruza abantu dukoresheje ubwo bwato ariko nagira ndamumenyesha yuko mugisata cunguruza abantu mu bihugu hariho impusha zisabwa hariho impusha zisabwa n'ushaka kugira voyage yiwe kugira urugendo rwiwe hariho ukuntu biba bitunganijwe nimba ari mu makonsuli nimba ari mu ambasade ariko twebwe ku muntu akwije ibipapuro nagira ngo namenyeshe yuko twe natuba dufise ama autorisation impusha zikwiye kugira dushobore gutunguruza abo izo ngenzi ego aho rero ni umutekanya cyane ariko hejuru y'ibyo onya nibaza yuko tuzokunguruza ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko rero twasabirira abarundi n'abandi bo mu bihugu bihanuriwe n'ikiyaga ca Tanganyika yuko twebwe turi inkora iruguruye tuzoheza ukwije ibyangombwa bisabwa n'amategeko by'urugendo tuzoheza impusha tuzaba tuzifite murakoze
urakoze Elvis kuri uwo muco uri kuratanga twakire na Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane ndi I Kigali mu Rwanda
kaze muri isangano twagutumiriyemo umwe mu bazi umugambi wabyaye MV Musumba A
tabazo nabaza umutumirire ese ubwo bwato bwaba bushingiye kuri leta niyo yashoyemo amafaranga kugira ngo ubwato bukorwe cyangwa se ni nka koperative y'abashinzwe gutwara abantu mu mazi kugira ngo twumve ko bitazagorana kubona ibyo byangombwa bindi bizasaba gukorera mu Burundi muri ayo mazi nicyo kibazo nabazaga
murakoze Emmanuel Kigali mu Rwanda bwira umunsi mwizuri indiriri inyishu ku radio
murakoze cyane
Elvis ndagusubije mikro ni jump
yego Emmanuel murakoze cyane kuri icyo kibazo ikibazo cy'inkora mutima ni ikibazo nibaza yuko kisaba inyishu kandi yumvikana leta mu migambi yayo icyo nakwita rekoje kwiyohitera harimo yuko twoteza imbere ikiyaga cya Tanganyika bisigura ko umuntu uwo ari we wese adanye umugambi uguteza imbere igihugu biciye mu kiyaga cya Tanganyika mubiravye no kuri rubuga rwa ADB nashaka kubona yuko le transport la kiste iri mu ma secteur prioritaire leta ishiri imbere ubwato ni ubwo bagwije tunga nk'uko n'ubundi mugwiza tunga wese yoza aragira ama investissement mu bisanzwe iyo ibintu bitunganye leta ni kubera impambanyi rero nkaba nibaza yuko abagwizatunga kwive ku kijano ry'ukoroherezanya nibaza yuko biri mu migambi leta yashize ko priorite cyane rwose
Ni ukuvuga ko leta nta na bimwe twita ga pourcentage na gatonya ibifisemo ga Elvis
ubwato ni ubw'umugwizatunga asanzwe ari afite n'andi masosiyete ngaha I Burundi amasosiyete menshi ahurikiye mu ishyirahamwe Musumba Holding iyo Musumba Holding irimo amasosiyete menshi ya y'umuntu yitwa mubwizatunga yitwa Uwiragiye Francois rero ubwato ni bw'umugwizatunga yitwa Uwiragiye Francois ka buri muri iryo mwijo huri yo jani masosiete yu yuwe kujimuli kumusumba ordi
mura koze kuduha umutro tukwakire na mal sindiko nimba mvuzi zina jawe na ulanyi hanga nila kone niko wa mge muhinga ugezu mal ikaze kujugi Amerika uitu kwa mal
mura marke
oh marka
Marke Yuri.
Marke Yuri. Kwele hega marka?
Zambia.
Zambia. Lusaka, haba mungisha change wa uri mtindi gisagara.
Lusaka, umulika chevita, mutendeli east.
Akabazo kawe kwa Elvis.
Manjo kwa mutumutumi, eh?
Nara kumbu.
Akabazo fisemba zumutumi, mtuwazo dushikatu vili. Kambere no kugati uburundi kiguchu uburundi cyateye intambwe bitega ku gihugu no kubakibamo akabazo kanje cyose naka akenshi cyakunze kubona ibidandazwa dufatiye nko ku gitoro bikunze guca mu mabarabara ugasanga cyateje ese cyo akigiye guca mu kiyaga Tanganyika bigashika n'ingoga dufatiye ku mabarabara usanga maze nabaho bitero bishobora guca bimeze gute akandi kabazo kagira kabiri ku mbeni kubera iki igi sata tanga mu gutatunga yipfuje gukora ikintu kinyako gusumba ico leta yoba yasizemo imitahe naje nka karorero bari geze kuvuga ko Burundi bipfu bari bushaka kugura indege ufatikaje n'indi shyirahamwe sa Bonoro n'irindi shyirahamwe hamwe na leta ariko byarateze ariko iby'umuntu bikaba bije n'ingoga gusumba ico leta yoba yasizemo kuboko hoho ni kubera iki atandi kabazo yavuze yuko biteguriye kuzoza batwara ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko ni ibihe bintu bituma umuntu azoja muri ubwo bwato azoba akwije ibisabwa n'amategeko nibyo nibyo impapuro duhabwa na migratio hariho ibindi bipapuro biba bisabwa cyangwa murakoze cyane
urakoze Mark ngaho muri Zambia
Okay, murakoze namwe.
Elvis urumva ko ufite ibibazo byinshi bivuye muri Zambia ngira biteze byinshi kuri Musumba, MVA Musumba A.
Tazwiga abafiya benshi.
Mu mwishuri.
Hari ibidana byinshi. Mwumvise ko hari n'abantu benshi bidetasa. Kubona rero bashobora kubaza ibibazo nk'ibyo onya kuri jewe n'ibintu nibaza yuko ari ibintu normali kandi byumvikana.
Yego, akaba utubaza
twiriye. Nishimire cyane, Yuri Mark. Ariko nongera ndamusaba ikintu kimwe na cyane cyane mu kibazo cyuriwe areje ko avuga yuko donc ino byaba bigatunga binyaruka gusumba ibyo leta iba yashyizemo itahe aho jewe mutumire wanyu nibaza yuko yaba hari nko uvugira leta aho onya nibaza yuko yabashobora kuronka ikintu ashobora kwishyura ku bishobora
nta cyo ishure ibikwerekeye
ego yavuze yuko intambwe igihugu giteye ari intambwe nziza cyane intambwe izofasha ababa mu gihugu n'ababa hirya y'igihugu bakeneye koroherezwa mu ngendo zabo no mu gutwara ibidandazwa byabo ibyo nibyo cyane rwose uravye yo transport yo yo mu mabarabara ibyo nigenda ukaraba na transport mu mazi ibyo nigenda cyo kimwe kuko ubwato butwara ibintu byinshi mu mwanya uraje nka nk'ubwato dufate ufise nka ushaka gutwara nk'amatoni nk'akarore nk'igihumbi n'amajana atanu canke birenga urashaka gutwara ibintu vyo twawe n'amakamyo 50 ugasha mwibaza muti rega none amakamyo 50 ingene ushobora kuyamanajinga kugira harimwo ibintu byinshi ingendo amakamyo afata imisozi aduga bacamo bumva ibyo bita amortissement ingene bico bigenda bacamo bumva combien de camions il faut amakamyo angahe aba akenewe kugira mushobore gutwara ayo matoni 15 bacamo bumva ico bita rotation mbega mfise ikamyo 20 canke 10 kugira ibyo bidandazwa byanjye nze ndabikure iyo binshikira bizogira amahotasiyo angahe uzirungika izo kamyo zawe 10 uzirungike inshuro 5 mucamwumva onivo ya konsomasi mukumva n'ibyo bindi nababwire bya amortisma amakeste ho shange biki mucamwumva yuko bica bituma kiro c'ibyo bidandaza nukubwira yuko le marchandise ziciye mu bwato kenshi zishika kuri kuntoyi
hama kukabazi kugira ngo twihute mu kwishura kugira ngo tugerageze gufata ibibazo bya benshi ni benshi baturindiriye uzura uravunagura
isigura yuko ibyo bidandaza bice bishikira umuguzi wa nyuma ku giciro gitoyi gusumba ugereranyije n'igiciro ushobora kugurisha ko bacicishije mu ibarabara murakoze
hama kukabaza nako ka ibyangombwa bavuze ati n'abantu bazokenera ibyangombwa kugendera muri ubwo bwato ibyangombwa umuntu yoba aritegekanya kugira ngo azoshobore kujya umunye kuja muri musumba muri MV musumba ani nk'ivyaye
ibyangombwa ni bazaho bivuze mu gihugu uje mu kiyundi birasaba yuko ufite ibyangombwa ibaza ari document de voyage bikaba bigana n'igihugu n'amasezerano cyangwa imigenderanire igihugu gisangiye n'ikindi hama ufite document de voyage ukaza bakagushyira ko nimba ari viza nimba ari
mbega ndakubaziga Elvis muri MV musumba a mumeze gute murafise abazo bafashe ibyo bikorwa byose abazo bari mu bwato batanga utufungurwa bagira iki bavuga ko abantu bicaye neza mwaramaze kuronka abafise ubumenyi bw'ibyo bintu bose
yego cyane barategekanije
urakoze twakire na Ghana ku yindi murongo wa telefone Ghana ikaze Gana uratwumva kuri telefone ga kana Gana muhinga bw'ivyuma sinzi izina bari ko rambya
kwari ndabumva ni kana ntabwo ari Gana
ni kana urantunga bambari Gana byari byantangaje na jewe aka uhereje ga kana
ya ndi muri sagara cha goma muri Kongo
igoma haravugwa make
na meza turashima
akabazo kawuvunagura kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byinshi dusabe ababaza mubaze muvunagura n'umutumire ishure avunagura wihute rero ubaze kana
no manda kubashimira byimba mutima n'intambwe ku Burundi n'intambwe ndetse no mana no kubanyamahanga bumva Burundi akabazo kanze kambere musumba turashaka kumenya ndi mu kiyaga Tanganyika hari habuze iki kugira uwo mugambi wa wiyumvira ubwa mbere ako ni akabazo kambere mugenzi ubonekeza ishikagurisha ry'ibarabara rya Bujumbura ya Rumonge muri kanya mbe musumba bitegekanya gupakira abantu ibakora kubivuga sha Bujumbura ibashira mu ntara za Rumonge n'amakamba akabazo kagira gatatu ari nako ka nyuma bavuze yuko bazopakira bafite ibyangombwa mbe mu ntango uwo musumba yoba yatanguye gukora nk'akazi cyayo ikimwe igeragezwa mbega nimba niyatangura ikigikanya gutangurira hehe mu bivuko bigize mu bivuko Burundi buhurira ko nibindi bivugo bica mu cyaga Tanganyika murakoze ndabindi byatanisha
ariko kana ikibazo cha mu itambire ndagihindukiza kuko babajije ngo hari habuziki yakubwiye ko hari bibaza adashobora guterura umuntu bo bari numvira uyu mugambi barakoza ahubwo ndamubaza uyu mugambi icatumye muyumvira nicaye unkundi akabazo kawe ka nibaza ko bitokunda ko ishura ndagasubirize nakakiwanje urakoze kana muri Goma
Ego murakoze.
Ego Elvis akabazo ka mbere ndagasubirije. Ni giki inkuru y'umwana isubira inyuma tubwiye vya musumba ryari vyatanguye kwiyumvirwa mu 2019 ariko none ni giki niyahembarutso vyagenze gute ngo muvyuke banye no mugambi banye n'icyumvire muti turakwiye kuvyara akana kakato. Canke urwana runini kuko nabonye ari runini.
Murakoze cyane dia. Nagira nababwira yuko ibikintu cyose kiragira aho giherera naho giherera umugambi twebwe aho twawurimbiye naho twaboneye cyangwa tukaba konse yuko icyo kintu gikenewe yego ama aho tuzokorera ngiriye ko kibazo yarabajije ati mbega muzokorera hehe ko tuzokorera ku bivuko bikuru bikuru ukiaga cha Tanganyika ikivuko cha Murungu mu kihugu cha Zambia Kigoma mu gihugu cha Tanzania Kalundu mu gihugu cha Republic Democratic du Congo Kalemi mu gihugu cha Republic Democratic du Congo ariko umugambi uko two ubujumbura rumonge canke Nyazalaka ko arutubwiye ngira ngo nawe nyereza tuyumvire cyawe uko twoshobora kwishira mu ngiro mwakoze
urugendo rwanyu rwa mbere ngo muramaze kwiyumvira aho ruzova rukagera urwa mbere na mbere
gushika unya kubanza tukabangira
hanyuma ngarutse kuri ka kabazo ka mbere numva nkifise inyota ari hahu tashikiye wavuze ati igihe cyose umugambi uyumviriye haba ubona ko gikenewe ariko hari igihe uvuga ati ndabyutse ngiye ku kiyaga nshaka guca hariya ndabona nitahe ikintu cya mbere cyabasunitse hambavuye kuvuga ngo birakenewe hari indi kintu cyabasunitse hari impano mufise muri mwebwe mwumva mukunda mu by'ubwato hari ikindi kintu cya kabiri cyangwa icya mbere cyabasunitse mukabyuka umunsi umwe ati dutegereza kubona umugambi w'ubwato ukorewe mu Burundi
ico kibazo nibaza ko jewe nka jewe nshobora kwishura ariko kura ko shen for mu minsi iza mushobora gutumira nk'umu amateur washoboye gufinansa ico gikorwa gutanga uburyo bw'ico gikorwa nibaza yuko yoba ahagaze neza kugira ashobore kukishura neza
nuko twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefoni ni Norbert ikaze kujugira Amerika ego turakomeye uherere hega Norube
ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge no wa Buyoga
mu Buganda muri Uganda
i Buyoga
sabwe
umurenge wa Buyoga
uri mu Rwanda cyangwa
mu Rwanda
akabazo kawe rero kumutumire twagutumiriye
mbere na mbere tubanze tumushimire ubwana byiza ari gutanga kuri ubwo bwato ariko se njye nibaza kugira ngo ubwato bubashe kuba bwatwara ayo matoni cyangwa se abantu ni rihe suzuma ribanza gukoreshwa kugira ngo iyo mitwarire yajyamo ikindi kibazo cya kabiri nibaza ni se ubwato bushobora wenda kumara imyaka ingahe ni urugero wenda ni icumi wenda icya gatatu nibaza ni se ubwato mu kubukora hari abanyagihugu bemerewe kubukora cyangwa se gutumizwa imahanga nk'uko wenda umuntu ashobora gutumiza imodoka
urakoze ugire umunsi mwiza
yego
utubazo twa Norbert Elvis
Norbert arabajije yuko ko hari amasuzuma aba imbere y'uko ubwato bugenda yego cyane amasuzuma aba
kuva mugitangura kubwubaka kuko hariho abahinga babijeje ari bisata bijeje hariho igisata cha autorite maritime kinga ibujumbura na mwigiye gucacu icyo gisata giteza kwa inspect kusuzuma ku etat par etat ku rugendo rwo gose ingene inyubako ziri ko ziragenda ingene ibikoresho mushira ko ingene ingene biri certifié ushika naganda bamenyesha yuko si nk'inzu umuntu yubaka nazo nyine n'amazu abafise abazikontrola ngati kintu twubatse hama umunsi umwe turiyumvira tubisha mu mazi hama tugaca twiyumvira yuko tugira tugende oya aba namba hariho abahinga babijejwe twagumye turi kumwe n'ubu unya tukiri kumwe kugira bashobora amasuzuma akwiye ego hama yabajije umuntu ashobora kubaka ubwato uwo ari we umuntu wese yumva umugambi ashobora kubwubaka
oya reka tuvuge kuri musumba reka tuvuge kuri MV mvuga ngo MV musumba a bwubatswe n'abandi
MV musumba a ni umugambi w'umurundi
umugambi ni umurundi ababwubatse
ababwubatse ni expertise yo hanze
nta murundi arimwo yashize kwa gatoke mu kubwubaka gusakara
barimo barimo mugabo nubwa yuko kujya umuntu ariko arubaka inzu harabaho umu engineer hakabaho ushako amatafari hakabaho abavoma hakabaho ariko nabamenyesha yuko le poste clé zaba zifishwe na expertise importe kubera ngaho iburundi wacu atatwari dufishe
ego nimba atari banga abo banyamahanga bashizemwo ico ise expertise ubuhinga bwabo bava mu vyaho ibihugu
hariho abava mu gihugu kibanye ca Congo bamaze kubaka amato atari make ku kiyaga ca Kivu hariho abava mu gihugu hariho expertise muri Kenya hariho expertise zo mu Buhindi n'ahandi handi henshi muri Peiba
ego hanyuma muri abo urugero rw'abarundi rungana gute pourcentage mu gifaransa civyo abarundi bakoze muri ubwo bwato bungana gute urashobora kutubwira bimwe mu bikorwa abarundi bakoze muri urugo ruganda muri ubwo bwato kugira ngo bwubakwe
tuze urugero nibaza ko noheza afatira muri rusange kuko mumbajije nk'urugero aje noheza ndababwira ati 80% abarundi parce que umuntu niwe yashize mu mutari
bakoze ibyahe bikorwa hambavu y'umutari ibikorwa bwego nyavyo kuvuga gatafari ndashize ko nimba kajako navyo nzi icuma ndasudiriye ibikorwa tuzyakozwe n'abarundi muri ubwo bwato ni nk'ivyana
nawe bantu bo hanze baherekezwa n'abarundi
tubwira nka bimwe mu bikorwa
ntibyasudire hariho abarundi baherekeza mu bintu byinshi mu maposte menshi abarundi baraherekeza kuko nagira ndababwire yuko uri kurakora umugambi harajamo n'ukwigisha kuko ubwo bushobozi dukura hanze ntitwokwama tubukura hanze igihe cyose bikubwira yuko ni ku nyungu z'uriko arubaka kandi no ku nyungu za twese
duteza kugisha cyane nturaheza kwishura akabazo ka Norbert Elvis unkundire ndamuciyemo gato ncanjaniranya nuyitwa Theophile ziri kinoza yatwandikiye kuri Facebook kuko bisa nk'ivyo ejeje kwishura ati none hari makuru avugwa yuko ubwo babwarubatwe cyane gose n'umukongomani ngo usanzwe yanditse mu Kinyarwanda ukora amato ya Etablissement Sinimu yitwa Emmanuel wakoze ubwato rimwe kabiri gatatu na kane ayo makuru niyo canke siyo ga Elve
niyo
nuko urakoze kumuha inyishu hanyuma rero ati ubwo bwato hajya mutegekanya ko bufise igihe kingana gute igihe cyo kubaho imyaka ingahe
montando ubwato kandi uko muhaye mutembera kuri kivuko cha Bujumbura
ndaheruka ke mbere ya bibiri ndaheruka reheze imyaka mbwawo ndahaje nara mucungara yaho ndahaje
cyane kalimye muzosanga aho ubwato bwakozwe igihe abazungu bari bakinga muri Democratic Congo buracakora
yego
rero imodoka iyo uriko urayitwara ukayigira anshetse neza iraramba mugabo iyo uyifata nabi murazi nyine bica bigenda nizo nico kimwe kwese turigera yuko ubwato bwacu tuzobufata neza bukaramba ukagira igihe kirekire
ngarutse kuri Norbert namuciriyemo ibibazo vyiwe ariko hariho nakutishuye ati bwakorewe hanze buratwagwa mu Burundi bwakorewe byose ku butaka bw'u Burundi muri Kabezi ku butaka bwa Kabezi canke hariho twavuye hanze tumaze gukogwa
aho kose bwose bwakorewe mu Kabezi gusa ivyuma nibyo byavuye hanze
urakora
kandi icyuma cya mbere cyateranijwe mu Kabezi muri mu ntara ya Bujumbura
urakoze tutse twakira na Leonard ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze
werega Leona
merereye mu ntara ya Ngozi aho bita muri komine Tanga
ndahabona akabazo kawe kwa Elvis kwa gutumiriye
akabazo kawe nshya kwa gutumire bwa mbere ndamuramukije
arakumva
ndabaramukije cyane
hanyuma nagomba kumubaza ubwo bwato mbega bushobora gutwara abantu bangana gute kabazo kabiri mbega ubwo bwato burafise nta nkenegwa umuntu ashobora gukenera cyane cyane ingenzi
ushaka kuvuga nka hanze uri mu bwato ugafungura ukanywa akantu ukaryama ukagira iki
kabazo wa gatatu mbega ubwato burakingiwe by'ukuri ku buryo ababurimo batogira amakenga ko bagira isangare ikibazo cyanjye twari utwo murakoze
urakoze cyane Leonard ngaho Ingozi
yego
namurakoze kwijwi rya Amerika yego Elvis mwinshi uruvunaguye kubera hariho benshi baturindiriye ku muyongo wa telefone ushaka guha amahirwe bakabaza
ndashimiye ubajije ikibazo ubwato buzoshobora gutwara hejuru y'ibidandazwa buzoshobora gutwara abantu bashika ijana barenge ku batanzwe bagukoramo ama ubwato yabajeye ku bwato bukingiwe ubwato burakingiwe kuko cagisata n'ababwira ca autorité maritime autorité ferroviaire bashobora kureka ubwato ngo butembere budasise icyo navuga système de sécurité ikindi kibazo yabajije ni kibazo
yabajije ngo abantu ngo ubwato buzaba bufise ivyankenerwa byose umuntu akenera hamwe uja mu idusha ukoga ukaryama ukanwa ukafungura
murakoze cyane ego cyane harimo amashambwe harimo aho baryama hariho aho bicara hariho aho baja muri dushe byose birimo ibyo umuntu aba abaye mu nzu ngaha turi ibyo akenera birimo mu bwato
hariho ubwato usanga bwubatse ku buryo bwa kijyambere aho uravuze ko indani umuntu adashobora kuryama akiyoga agafata akantu ku kabaraza kabwo sinzi ko byitwa ibaraza hanze umuntu arashobora kuzokwicara hanze akaraba mu mazi ariko arava agenda
ego shame
kurakoze Madiba ikaze kujugira Amerika dusangira ikiyago
ndageze muri we
uherereka Madiba
muri sasa
muri
Zambia
akabazo kawo
yeste ikibazo subiri shaka kubazo mukumire umvise kwa rugato buroba gutwara abantu n'ibintu bagomba kumenya simbe mwabo bantu baroba batwaye birogenda gute dufata ati ko hari nkaje bati hari ho amakaro gusa ngavuga ati arafite igituro kanaka mu gihugu cya kinaka mu gihugu kinaka ingendo bo bateguye gute icyo ni cya mbere
ngo gute ntawe akabazo kawe
ati ingendo mu bihugu bazi ko Tanganyika igizwe n'ibihugu bine ingendo batse uba bateguye gute dufate ati irova mu Burundi ikihagara Tanzania cyangwa idanguye Zambia cyangwa baruvuga nk'ati ukwezi kunaka ingendo ziteguye mu gihugu kinini
ako kabazo yakesho yaravuga yaravuga yuko ibihugu bazoza baracamo naho abategekanije kugenda uze gusubira kumviza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu
ikibazo cya kabiri usanzwe tuzi ko ibintu by'ingendo zo mu mazi kenshi usanga hariho burya bwato buto buto nk'utumari yine usanga twitegekanije mu gihe habaye nk'amagisite two kurokora abantu ubwo bwato bwaba budusize tujya twate duto
murakoze tubwire umunsi mwiza muri Zambia Madiba
ego murakoze
akabazo ka Madiba muri Zambia Elvis
nagira mu bisanzwe nabyishuye
kutwato dutonya
yuko ibyonya biri muri bimwe bya sekirite n'ababwira
okay donc utwo twato tuzaba tuhari Elvis uratwumva
ndikandabumva
utwo twato duto duto tuherekeza rujya rwato runini tuzaba tuhari
afite n'utwato bashya indani hama anka bashaka kugira akaba ariko tubafasha kugira utwo turategekanijwe
urakoze hanyuma iyo umuntu ariko arakora umugambi nk'uyo twumva ari munini aragira intambamyi nyama yorohewe ngo birerage intambamyi umva wowe ushobora kusabikaniriza abakumva ku ino saha mwahuye ahanini zari nkizahe kuva muciyumvira mv musumba mushikane iyo mbanyi yanyu
intambamyi nk'izibura nk'uko muheje kubivuga intambamyi hari izo umuntu abonye ashikanye ibikorwa avuga ati no kubyibagira ukabyibagira mbwa intambamyi nk'izibura ariko kubabwira ngo intambamyi twahuye n'izi zahari ariko nibaza ko nta igikari gishobora gufasha
hanyuma nimba atari ibanga hariho utubazo tubaza rega natwe turabamenyesha amakuru tubaza twose nimba atari ibanga bwatwaye angahe iyo noti ingana gute
abantu yadayuko kibazo nk'ico abanyagadaho twacirangira ako gatoyi
nivyo ariko ngira ngo uzotubwira mu minsi imbere maze gutangura guca gukora ingendo kugira twumve ibavu mwavunitse kugira ka bebe kanyu kaboneke urakoze twakire Elias Elias ikaze kuri rya Amerika
ego murakoze cyane
ubunagure mu kubaza kwa dusigaranye iminota mike
ego
uherereye he gairi
yewe uherereye mu Kayanza muri komini Matongo kandi mbanze gushima ukuntu mwaba mutwakiri
ni rya mbere tugukomera mashini ikaze kuri rya Amerika niko twakira abantu iyo twakiriye ubwa mbere
yego nange murakoze cyane
yakoze Nadia taha niwe yagushize ko kubunongo
yego nyine no kuri akoze
akabazo kanje
akabazo kanje naka ako ubwo bwato bwo bwarakorewe ngaha mu Burundi mbega nagira bumbarize umutumire mbega bwo imbere yuko babushyira mu kiyaga baba barabukoreye baba barabusuzumye kugira ngo be bukwije inyene bya ngombwa ko mbona ubwato bwinshi bukunda kurohama kandi bwakozwe n'ibyo bihugu by'ibihangare
Elias kubera ari ubwa mbere tukwakiriye sinogenda ntakuretse ngo agusubiremo kandi mukayanza biratugora kutwumviriza akabazo yari yakishuye mugabo Elvis Elias ni ubwa mbere ngo aje muri kino kiganiro kimaze imyaka n'imyaka si byo reka umwishure wihuse ndazi ko wari wishuye ako kabazo kiwe
nagira Elias ndamusubiriremo gato ndamubwire yuko kuva ubwato butangura kubakwa hariho abahinga babijejwe bamwe babikurikirana ku mwanya gushika aho turusha mu mazi ego niyo yuko no bigeze aho ngaho
ego birakwiye
mu buryo buvunaguye
ego reka nsubire gatonya urumva wadutwaye hanze uratubwira ibara uko risa uratujyana indani uratubwira ati hazoba hari aho baryamaho bogira bafungurira ariko abakorayo bamwebwe mwiyumvira umugambi nawo muzokora na vya hagufi na hagufi ikintu cy'ubwato ni kintu urumva buri ibira uko biri kose hariho ubwato twama twumva twagize insanga ya mu Bushinwa hehe kandi byitwa ko byakuriye mu bihugu bimenyerewe cyane muri ibyo bintu amahugurwa mufise ga Elvis arakwiye
kwese twibaza yuko twagerageje uburyo bwose dushoboye nagiye yuko twahamagaye abantu benshi b'ahantu hatandukanye bakaduha ubumenyi bwabo aho hose twabigira twirinde amasanganya nk'ayo oya nabwiye yuko hariho amamezire da sekirite dufise aho hose tuvugira ati tugerageze amasanganya nk'ayo omya tuyevi tuyagabanye ico ntushobora kubishura nuko wumva yuko rero muvuga muti bavuze bati ni ubwato bwo mu bihugu bya Buraya bya ushobora kwirishwa ariko twe twibaza yuko ahacu twaragerageje uburyo bwose bushoboka kugira dushobore gutuma ibyo bintu kuko ibyo ari byose mu investite rushobora kukwemvishisha uvuga ngo ndiko na investita ku bwato buzosa bw'ibiri
oya ku mahugurwa nabaza kuri ku mahugurwa guhugurwa mu buryo butandukanye ni ikintu gisa nka gishasha turazi twa twato dutonya two mu rumonge na hehe amahugurwa
ahubwo amahugurwa aguma akenewe cyane n'ubunya byakenewe kuko bavuga yuko mu Bufaransa bavuga ati l'homme normal attend jusqu'à la mort ubwo ni ukuvuga yuko umuntu wese aguma yiga aguma yiga
birumvikana hanyuma urugendo ruto mutegekanya kuzokora duhere ku rugendo ruto n'utugengo ruzova hari rugende hari ariko mutegekanya ko amafaranga make ya nyuma urugendo ruto ruzotwara ngahe mu Marundi ku muntu
abajejwe kugira ama strategy
murazi
yuko entreprise yose ikaza kuba baragira strategy commerciale baragira hama kagira igihe bakayishyira ahabona bakavuga ati tarif niyi donc igihe turashika kuri iyo ntambwe muganira za yuko vuba cyane bizotwitura bizobimenyeshwa.
Yego, hari uwitwa Niyonzima Clorina niko yitwa kuri Facebook yatwandikiye aratubwira ngo bari bakwiye guca bagira uruganda rukora ubwato ku buryo n'abandi bo mu bindi bihugu baza kubugurira ngaho iwacu mu Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Societe yanyu yitwa Musumba Cargo, murategekanya kuzokora ubwato mugahamagara abandi bakaza kubushorera ngaho ikaba uruganda rukoregwamo ubwato?
Twebwe uruganda turarufite, turafite aho donc aho gukorera ubwato. Hama ndanabamenyesha yuko ubu si ubwato bwa mbere dukoze, nubwo tuce duhagarikira ngaho vuba. Turafite n'umugambi wo gukora amato atwara ingenzi, turafise umugambi wo gukora ayandi mato atwara ibidandazwa. Twizera yuko kugira umva n'uruganda ruzoba rurikorurakora rubandanya rukora. Twizera yuko abazodusaba expertise abaribo bose nibaza yuko tuzoheza tukabishura hama bakaronka inyishu itomoye.
Ego, ubwato uko bwitwa ni Musumba MV, Musumba BMV ni kuvuga iki ga mu mpunyapunyo yayo? MV ni moto canke ni
bayita moteur vertical?
Moteur
moteur vertical.
Ego,
mwarashize
ko akarimwe ni seri ya mbere hazoza ya kabiri yo kuri bwa ya indi nyene canke mutegekanya ko ubwato bwose muzoza murakora muzobwita Musumba, ibi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gushika muzoge nde muratororokanya urutonde?
Ego cane mwabitahuye cane gose. Yashize ko igiharuro kimwe hanyuma tuzoshira ko igiharuro kabiri. Ego tubandanye
mubandanye nuko rero tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro. Hari benshi bari bipfuje kukizamo mugabo nti byakunze kurakora neho namo amatelefone atakoshobeye ko tubatora, ariko naco tubatumire kongera kucumba kuwezi tata akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ntirahereze kuri muno butumwa bwa Ndayishimiye Valentino ati kubukora n'ikima ariko nuko bazohava bagira uko ubukene bugize bakabupakira ibirenze bakazama butamaze ubukazama butamaze na kabiri. Iki kibazo mwoteshwa kwiki kuri Valentino ga Elvis?
Arwo ndamushimiye cyane Valentin. Nibaza yuko iyo onya ni nk'urugohe atuvuniye, ariko ari kuvuniye natwe tufite ku mutima. Twebwe ubwacu bwacu tuzopakira ibijanye n'ubushobozi bwabo.
Amatoni
ntagira amakenga, ntagira amakenga, nta kurenza, nta
yego. Urakoze cyane. Imbere ko tugusezera udusubize gato indani mu bwato apana inyuma yaho, imbere hari ibyumba bingahe muri Musumba, muri MV Musumba? Hari ibyumba bingahe z'abantu?
Arashobora kwicara abantu ijana. Hari ibyumba bishika kuri 13.
Ibyo byumba 13 bikaba bifise ubushobozi bwo kuryamamo bangahe? Urakoze cyane Elvis. Reka ndagushimire cyane rwose ko na wemeye kuza ngo dusangire ikiyago ukaduha umuco kuri buno bwato MV Musumba. Nkibutsa yuko Elvis Hatungimana uri mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa gushika buhere eka ubikurikiranira na hagufu bandanya kubikurikirana ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kukwikora ko kwindi migambi itandukanye cankuza kutubwiraho ubwo bwato buzaba bugeze uzotugamburukire nko kwabikoze no munsi
murakoze cyane Diane.
Ego nuko kuri micro mwari kumwe na Jewe Diane ni nahaze ni Jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi mwumva cari gishimikiye ku bwato bwitwa MV Musumba A ni ubwato Burundi bwaronse ku nshuro ya mbere bukorewe muri ico gihugu mwavumvise ko mubabukoze harimwo abarundi n'abandi bahinga mva makungu tubashimiye ko mandanya kutwumviriza no kwa mwumvirije kino kiganiro rero bakoze abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma ya Linadia Taha na ingenieur Cornelius ahanje turongera 12 makurazo bagezweho mu kare kibiyagabigari vya